Kutibuka chindege cha Gitega, mkuri jihugu Petero Nkurunziza arongoye igikorane cyo gushimira Imana, yasiguriye abagumya banga igituma batungana igico gikorane.
Kujya twasenze 2003 tuje mu matora 2005 2010 2015 biratandukanye no kwegera Imana twimirije amatora y'urumwaka turimo kuko Imana ifite ikibanza cya mbere muri CNDD no mu mategeko y'ubucacu Burundi no kugwiza kabiri amasengesho mu harumukora aya n'amasengesho asozera ikiringo mu mugambwe CNDD kuko ayandi mango nkaya tuzaba turi mu mwaka mushasha no mateka mashasha isaha gufite nakora n'amasengesho nagira abantu baza no masengesho ase miti bibiri mbese mu rurazi rwo gusambara no kubonona oya kuko turi ku kiyaga gitukura tuzaba tushabuke biremero ngiri n'urugendo rushaka dutanguye nka rwa runda bisere batangura no runyeri natwe turatanguye imbere harabatora inyuma kandi harabandi banekereje ndongozi zo mugambo CNDD nabwo ndongozi muri mu nzego mwaramuwe na CNDD ngiki giye cyo gutakambira Imana rero kugira ngo inkomezi z'Imana zuruke zishye kuri twebwe zishike na bene gihugu tujabwe turengane ka turajabuka
Ekleziya Gatolika yaratumiwe muri ayo masengesho yo kurangiza ikiringo c'intwaro ya Petero Nkurunziza mu episkopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega niwe yaserukiye umujyango w'abemera ba Gatolika ashimira abahurikiye mu mugambwe CNDD kubona bashize Imana imbere
sinobura kubashimira mwebwe mwashatse yuko uyu mugambwe wanyu ushira Imana imbere kandi imbere y'abandi bose ese byo rama je nibwira ko yabahaye ubutumwa buhambaye ese byo rama amadini ayariyo yose mukama musoneye Imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera kandi nimushobora kuyikorera mutadukoreye nimushobora kuvuga yuko muyihebeye mutiyebeye twebwe bene wanyu twese uwo munsi twaje gukengurukaho umukama yatubaye hafi akadushoboza kugerageza kuva mu bibazo bitari bike twaciyemwo muri iyi myaka cyaraduteye amarira bimwe cyaraduteye intambara za minsi yose
umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaneguye ariko ingene abo basangiye urugamba batera basubira inyuma mu bijanye no gusenga yanibukije abagumyabanga igituma ikibanza bakoraniyemwo catowe kugira ngo kiberemwe ayo masengesho
biri turimwo biranezera Imana duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa 12 2003 muri gihamagara no twahwaniye twese duturutse imihingo yose abari mu ntara ajya no hino niho twagize icyo twita rasamblema hamaduhejeje kuja hamwe tubye indongozi twagwenga mu gihamagara indege yatuzanye yatururukirije ku kino kibuga nyina mubona aha akayabago twari dufite kijya gihe cyo gushima ibyo Imana yari ikoze turabona neza yuko kagenda karagabanuka Imana itubabareca gukoranira ngaha kaba kajyo keza ko kwirimbura turabe neza by'ukuri ubwo turabye by'Imana dukoreye mu kudukura muri ya magogwa niko tugihagaze no munsi y'iryo ikibazo cikirije abagumyabanga bose umurindi twatanguranye wo gukunda Imana no kuyikorera siwo tubona abagumyabanga bose nkuko byari bimeze mikanya
naho rero uramutswe igihugu muri kino gihe anegura bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega arashima bimwe bimwe mu byaranguwe n'intwaro ya CNDD-FDD Musenyeri Ntamwana akavuga ko hakira gahaze
abarundi benshi bamanye intekera ku mutwe bagasahurwa utwabo ibyo byose mwaragerageje kubitorera inyishu kandi birashimwa mugabo uko gushimirwa ntigwave kubatera ubute ntigwave kubibagiza yuko urugendo rukiri kure umukama yaciye ku ndongozi zacu yaratuboye ibyari bituboshe bitari bike ariko n'ubu ashaka gushirwa dushikanye ku iteka kumwidegembyo n'amahoro byuzuye arabona kandi akumva amarira y'abajonje kubera ubukene arabona kandi akumva amarira y'abari mu buhungiro batari mu gihugu cyabo cyane batarashika mu ngo zabo mwebwe bavukanye muri CNDD-FDD cyese mbona igituma mutoshobora kurengera ibyo byose biri imbere mu maso byoshobora kutuburagiza maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije
icyo gikorane cyo gushimira Imana ku bagumyabanga ba CNDD-FDD bitekanijwe ko kizosozegwa kuri uyu w'Imana n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe amakuru yegereye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko ari muri iryo koraniro azotogwa umukandida azohagararira amatora y'umukuru w'igihugu ku igenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu no mwaka abanuganuganwa ko bazohiganirwa ayo matora na basivile Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka aturuka mu ntara ya Bubanza na Joseph Butori Cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aturuka mu ntara ya Cibitoke iyongera ko abahoze ku rugamba aribo Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aturuka mu ntara ya Gitega hamwe na Gabriel Nizigama umuhanuzi mu biro kwa president uyu akaba aturuka mu ntara ya Muramvya.